ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Abandi mwaramutse vanaho muherere komande zine zisi kaza mu kiganiro cyacu ya kila 36 ikiganiro gitunganjwe mu mugambi wa RT International Paul Institute hamwe na Inter News kaba gifashwe umugongo n'umwe bwa Burayi. Duhere ikiganiro cyacu mu rusenda senero umugo wa leta ujejwe impunzi wimitse kuri uwa mbere genekerezo ryandwi munyonyo mwaka w'2020 umugwi mushasha w'indongozi zirongoye ikambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda mu nzu isanzwe ikorerwamo ibirori by'intambwe aho barongoye amavirage 50 ibyegera byabo hamwe n'abarongoye amasite 5 ibyegera byabo na perezida n'abandi bane basanzwe bafashanya kurongora. Umviriza perezida mushasha bishemeye Jimmy kuri mikoro yabo.
Icyo twasezeraniye abanyagihugu nti tuzokora tuzokoresha ingufu zacu zose n'inkomezi zacu zose kugira ngo dushobore guharanira agateka k'impunzi. Bijanye no gucererwa kubahereza icyo bategereza kuronka kuri ico tuzogerageza uko dushoboye twarabasezeranye ko tuzokoresha inkomezi zacu zose kugira ngo ico kintu ntikizosubira kuvugwa muri inkambi yacu. Nubwo coshika kikaba tuzogenda tuganire n'impunzi icyo twofundika mu bijanye no kwishyuza uburenganzira bwacu.
Uja Kamanyola, abanyagihugu ba Kamanyola barahamagarirwa kubahiriza ingingo zo kwirinda COVID-19 mu ntumbero zo kugwanya umuvuduko ugira kabiri w'ico kintu. Ibyo bikaba byashikirijwe kuri uwa wa gatandatu igenekezo rya gatanu munyonyo mu Kamanyola n'urongoye ubuvuzi bw'abavyeyi n'abana mu kiganiro yakoresheje cyo kwirinda COVID-19 kuri iryo vuriro asanzwe arongoye.
Muganga mukuru wo ku ivyo bitaro bitiriye Mere Doran yasabye kurushirizaho za ngingo zo kwikingira ikiza cya COVID-19 nko kwicara ku mwanya ubereye, kwambara agafuka amazuru no gukaraba amazi meza arimo umuti. Mu ndwi ikurikira Sharero Rubunga, umuganga mukuru wo ku ivyo bitaro byo mu Kamanyura, aricuza agacere ntangere kari ngaho ku mupaka wo mu Kamanyura, agasaba ubufasha bushoboka mu ntumbero yo kwikingira icyo kiza. Hari agacerere mu kubahiriza uburyo bwo kwikingira kuva hakuweho uruza n'uruza nga mu kwezi guheze igwire na gico kiza cya COVID-19. Leta y'abakongomani hasabwa ko hoshigwaho icyuma gipima wo mugera wa COVID-19 ngaho ku mupaka, kugira ushaka kujabuka imbere yo kwinjira babanza kumupima canke usohoka. Mwibuke guhera tariki 17 kwezi guheze ko uruza n'uruza nk'ivyo twokwitwa forode cyafatiwe ku mupaka.
Itangwa ry'ibikoresho by'isuku ku bakenyezi hamwe n'abigeme bamaze kugera mu bigero byarabaye aho abigeme barenga 2000 n'abakenyezi b'impunzi z'abarundi wo mu isite ya Murongo bariko barabihabwa kuva kuri uno munsi igenekerezo ryandwe mu nyonyo mwaka w'2020 bikaba byatanzwe na IDS aho batanze cotex uduhuzu two munsi zindi amasabune yo kumesa akabike hamwe n'akadobo gatoya byarahawe ababigenewe. Umviriza ababihawe kuri mikoro yacu.
Twarose ibikoresho byo turakoresha mu gihe tugiye mu migenzo makotex n'isabune mwimwe, ariko rero twegeye nk'abakenyezi n'abana bakobwa nabwo bitunezereza ntano kuko ibyo bintu bazabiduha igihe cyararenze menga ahubwo sinzi imenga icyo baba babizaniye kuko twega iyo migenzo tuyigendamwo burukwezi.
Turangiriza ikiganiro cyacu mu rusenda. Ishyirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bafatikanije na Tembe Trans Market Bank baratangije itangwa ry'amafaranga muri iyo ndwi iheze, amahera akoreshwa mu kugura ibifungurwa ku munsi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda, aho umutwe w'umuntu ahabwa 29,250 y'amakongomani. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu ni kuri Samuel.
Nkuko byari bitunganijwe gupokera amafaranga ya mezani ukwezi kw'icyenda n'ukw'icumi hamwe n'ukw'11 hamwe no kw'icumi na kabiri, amamashine bita POS akaba asahura fagitire y'amezi abiri. Mu nsiguro twaronkejwe na PAM hamwe n'umufasha wayo IDS rijejwe amapokezi mu nkambi ko apokegwa amafaranga y'amezi abiri uko icyenda n'uko icumi guhera ku munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2020 habe gupokera ayandi mezi abiri kw'icumi na rimwe n'uko icumi na kabiri.
aho niho turangira igiganiro cyacu ya 66 twagiteguriwe na Hassan Shabani hamwe na Maria Carolina hazwe uburongozi bwa Nyirampe ba Emmanuel nawe ngiye wayitanga ishaka Eric na tubaye mu ngoro y'ingawa.